ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamani karibu kwa shirika la ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 na FM 88.3 mu shora no kudukurika kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cacu camakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome Mwiweneza nchuti mwese mduteza matukui na mwia kundi radio Ijwi ya Amerika. Mwini kumwe na Frederick Mwondikije. Ikaze mwese mkiganiro. Mwini sanga.
Mwini sanga. Mwini sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ya Amerika. Kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi umugambwe CNDD-FDD ni wo wasubiye gutahukana insinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo imwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye giturumbuka aho twovuga urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza leta nshasha irimo abashikiranganji 5 bari mu afaso ni 5 yarashikirijwe eka yongera yarahira mu mabanga yayo mu kiganiro muri sagacu munsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiraniye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo kubibazo kubimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ikacana cyane iyo migambi iriko irashikirizwa mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver na Himana arongoye umugambi sahwanya Frodebo muraho mushya nahe Pierre Claver na Himana
na mahoro meza kubatumiriza bose
murakoze kuturakanya ngo tumuganire ni radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga muraho namwe mushya na Dieudonné Nahimana murakoze kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigendanire mu ndani senareda muraho namwe mushya na Mamesa basubiye ko
aramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashinga nahe batutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bari kubatwumvira
murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe mushya nahe Nahimana Dieudonné leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise kushiko mushimiki mu negura iki muri iyo migambi
ugambere wo kuko mwabivuze mu kitangura nuko muri muri itujwe zihetse habaye ibintu byinshi bitandukanye ariho kurangiza ibihe matora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa icyavuye matora bamwe bakabishima abandi ntabishime hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu rw'iturumbuka rwa nyicwari mukuru w'igihugu bica bisa nk'ibihinduye isura twari ko turajamwo no kunyarutsa ibijanye n'ibiringo byo ko habaho kwimikwa mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta murazi yuko mu nteguro ya seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mvo byace bisaba yuko habaho kunyarutsa aho navuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufuba n'iteka umukuru w'igihugu yasazorongoye Burundi agira Nkurunziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari hakigiye kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere yazana impinduka bijyanye n'ubwizwa shingiro bishasha hanyuma agataza gushyirwaho leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ivyo ni uko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitashe bishyirwa mu ngiro n'ingoka ugasanga kure mwanya ukwiye kumbure kubitegurira ntuhabonetse nkuko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu shasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye ntara ya Gitega bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko byari mu bice bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe imyamamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze mu bunguka imigenderanire yosubirwamo gusubira kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero carimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwako
iyo migambi itura igakwa ku mukanya ariko nashaka mbanze mpe n'ijambo umushyantare Pierre Claver Nahimana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushika cyangwa ibintu yaneguye
twebwe nk'uko n'abandi bacanwe kubivuga urabona twahura mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora mu y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015 yataba rujya rupfu giturumbuka rwadutunguye guhora umukuru w'igihugu rwaduciriyemwo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko iyo amatora y'amahoro ariko urumva abantu turategekanya imana igategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajenerali bo ku mitumba nayo n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa turakirembeje leta yaramaze kuhaja tumba yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntaragera ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere yo hameze kuko gwiki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari
ego mu bushinganahe mamesi basubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashinganahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima kandi ibintu mwaba mugifitiye amakenga ni ibihe
ego murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke njya wibaza ngo ubwo ni uko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka ejeje kugenwa ngo nace uru rwego n'urwanoze rwa leta yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe dufatiye nko k'ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushashahe bamuhereje intahe twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije aho nshobora kuba twabyumvise nabi mugabo nizo twumvise biri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahava ko mu mibonano iherutse n'umubaya w'umukuru w'igihugu cya Amerika twarumvise kandi twarashimye cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agirwa n'ababanyi bagiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye kofi uko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyu.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye, ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mugire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikana abashikantahe cumi n'umwe. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimwo n'umushikiranganje mu bwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikantahe Dieudonne Nahimana mutubwire hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrate canke leta itarimenyerewe cane gose aho mwebwe muhavuga kwiye.
Ego bwa mbere baho kukintu navuga bashimiye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze ni mu myiyamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganji bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'Uburundi kubona kirimwo ubushikiranganji hafi 30 rimwe rimwe zagiye barashika hafi 30 ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuye ubushikiranganji ukaza kuri 15 icyo cyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero yuko cyane 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 gushika umuntu yavuga ati abantu bose bariko bazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwanda rwanda sinari ndabazi cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje. Mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko ari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na no kukurikiranira East African Community. Usanga agace kugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutuma tumana ko amakuru bitandukanye technology kasanga rero hageze ku hanahana biracagorana, kuko usanga ubushikiranganje bwo bwigaburamo kabisa ngo tugira ngo dufatanye n'ubundi ubushikiranganje bumwe bumwe rero buracafite bizongorane kubona neza ingene bikoja hamwe. Ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya, ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo cyo kugabanya ubushikiranganje.
Ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne, hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga kwiki.
Dusaba yuko bitubara ringa tubona ingene ibyo bikucanga ama direction general asanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane mwe bwose ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa. Ariko ibaza kwakiri kare munatarabona neza ingene ama direction atunganijwe, igihe byaba bitunganijwe neza nibaza kasaco byokwica.
Yego me
gabo acari kibazo kurana ngene bitoshika mbonge.
Yego me moshi anahe Nahimana Pierre Claver namwe kuri yo leta nyene irimo abashikiranganje 15 ikintu mwashimye ko nikihe ikintu mufise ko amakenga niki.
Nibyo twari tumenyereye amareta arimo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi, ariko ubu leta twabonye n'abantu bacere cyane rwose. Cyane rero gisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganji umwe, ibyo n'ibintu biboneka. Ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi ntanisanzwe ndabazi naho batari abashikiranganji, n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye dushobora kuvuga tuti ibyo babajeje bazobishobora. Harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko na bene babyitoye neza kabone uko ari. Rero ari 15 nibyo, kuko umushikiranganji umushikiranganji hari ibikorwa adashobora gutuma directeur general canke nde hari ibikorwa ategeka gukora wenyine adashobora gutuma aho nkumbure no kwitunda neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi ubushikiranganje umwe. Ariko icyo twabonye mu itegeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganje bwose bujejwe
muri n'amashitangani shasha iryo tegeko ryarasohotse riravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bari kubivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barukura barabe babonye hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
Ego namwe mushika ntahe mamesa bansuye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwe w'akazi eka ubushikiranganje bwagabanutse bukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakiriye gute ndazi kumukurikirana politike mu Burundi
ikintu jewe cashimishije cane gose muri vyose ni kubona igitigiri c'abashikiranganje caragabanutse raba uhereye no muri ivyo bihugu vya ruturanye ico n'igihugu ico gihugu mubayemwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje hari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa ico nagishimye cane gose kuri ico kandi caranijeje abatari bake hanyuma twana nabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa iri ku bwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo kuko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona bibuze cyo yuko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka bakangize kandi yuko ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Burundi bwigiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa byahari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nabike gute cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ndabyo hari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gutya ibitubigenze gutya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ingene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere ubutunzi kugira abantu bave mu bukene ibyo nibyo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cyari rwanda ko kandi bakaraba bakugurura migenderanire n'ibindi bihugu kugira
bashire kuri ibyo bibazo nyine nashaka tugaruke kuri mwebwe moshe na Dieudonné Nahimana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashyikirijwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari kuganya mu mice itatu yashyikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi mutubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
ego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashyikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byumvire byagiye bishyikirizwa n'abandi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo ry'umukuru yashyikirije aho navuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro demokarasi ko tutavuga ko ari umurimyi umuntu yorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo haboneke uburaro bwiza bwotuma abantu atabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babo ariko boza bariha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu kindi kijyanye n'ingingo yafashe kandi biza nawe nyine kuraba ibijyanye n'ibyo bakukuruke abantu bahejeje igihe cacu c'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora. Icyo naco nyene ikintu natweke mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni vyiza ko abaguhimiriza ari kugwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo ugwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu, ariko kandi biba byiza cyane n'ikindi n'abakuruke nabo bafashwe neza.
Hari
abaye icyo cyifuzo ariko buvugwa ku buntu nk'ibyo n'ibintu nibaza yuko ari ibyo gushima cyane.
Ego namwe mushenatire Claverina Nahimana nkuko twabivuze imigambi yashikirijwe n'imigambi myinshi cyane gose, ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mwoshira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye, ariko umugambi mbona ubashimishije cyane gose n'uyuhe mu majambo make.
Mu bisanzwe umugambi sanya fode twarumvise imigambi yashikirije n'imigambi ikomeye, ubu cyatunejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikirije ku makomeye iri mu migambi sanya fode yashikirije. Twashikirije kuva kera, urumva rero byaratunejeje kumva iyo migambi ariyo isohoka. Twe mu migambi ya mbere twashyize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga ni umugambi nk'umugambi bwo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu. Ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itegereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave, ni ngombwa utagwana ibyo byerekeye bya korupsiyo, utagwana ibyo byerekeye gusesagura amatungo y'igihugu, ntibikunda kubyo bishikako. Urumva rero iyi migambi y'ukurwanya ubushomeri y'ukurwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ikikwegakwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona. Urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze batahe reconciliation nationale gusubira kumwanisha abarundi, uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose, ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashyigikiwe.
Egome mushyiramo amesa bansubiye ko namwe umugambi mubona mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe?
Iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza, n'amajambo ashimishije cyane rwose. Ubu rero niwe aramutswe igihugu, imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye n'uyu ndashize n'uyu uyu yose jewe mbona imeze neza. Ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye, kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo. Ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze, si gitangaje. Bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene. Ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga basubire bakore, ni ngombwa ngo abantu baronka akazi, ni ngombwa ngo inganda, amahinguriro, gutandazwa zose bituze. Ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose. Aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikirangaje yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avoka ya migambi kuza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje, none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he, bizogenda gute? Aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose. Hanyuma rero ni ukuri twese twarayibonye muri imyaka iheze, ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyanjye ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umengo yabo, nawe nyine yabigarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu ibibazo yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinyegeza azarabe ntakogwa ati izo nawe arisubira ko yogerageza kugwanya abaryibiturire, kugerageza kugwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta. Hanyuma rero arabe cyaba ngiriteye isoni iyo umwana ubonye yaratarya atariye, si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndangene mumufashe ndangene nka chunga buri mwana erika ibihugu byose birasaba birasaba amadeni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amadeni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati nifasha habirangoye nifasha habirangoye Uburundi n'ukuri busubire bwiyugurure buri kiguma bwibaza ngo tugikwire nta muntu yikwira ahubwo barabe aba bandi izindi bihugu vya rutura bifise amafaranga menshi cane gose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'Uburundi bwozamuka baronge amafaranga yo gushira mu ngingo mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa banabitamisha
egome
kandi biragoye
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimo uburaro harimo kugwanya ubushomeri kandi ubukene harimo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo charuswa abagibiturire ico kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi bose ishoboke ari kibazo co rinda gutorerwa inyisho mushya na hegeza na himana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo c'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ico tubona nuko ivyo bintu bitahindutse ikintu mwe mwibaza co kurwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nkibi
nibaza yuko ikintu gice cyo gutuza biturire ahantu kihera bwa mbere hoho kandi cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku inyishwari mukuru w'igihugu niwateza kuba uwa mbere kwerekana yuko hari abantu bari kubarona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ngene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko atabandi basobandaye ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima nk'akarorero ugiye kureba abantu bakora mu buzi bwa polisi usanga uburyo bahembwa by'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwe bacu bari basanzwe bafise rero bibasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bwakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu azoshira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izo bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icanyuma n'ikijanye n'umuco umuco cyo gituma twe twame dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atangura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinyera asanze afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga arosa amaronko n'umudano utandatse imyaka myinshi batigeze aronka rero sirakwiye yuko rero abantu nk'aba bafata ibi bihano cyangwa bagaguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
kineza y'igihugu bakitwara ikinyungu zabo zihuta egome mushya na epe clavera na namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko ku bwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuza amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma aho ko guki uburyo bwiza bwo ubuhe bwo kubatuza
burya korupsiyo kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korupsiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga korona virusi ikasinganda n'igiturire ni kiri cyane gose igihugu kirashobora gutembagara gose kubera yuko kinjiranywe na corruption hamara igihe kirekire igihugu kiratumirwa nabi icyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka bahindero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwiba kugira ngo ibyo bintu bibukicwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atagatose bashise muri byo nayo handi ho bitageze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye muri turire abadashatse kwemera nabo bagahanwa inyegoneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bintu by'ibiturire bakere babihebe n'andi yo gihugu gitembagaje
ego me mu shyirahamwe amezi basubiye ko imigambi irashe yaratangajwe kuvyerekeye ukuntu abarya ibiturire abanyuruza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abarya ibiturire akabanyuruza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisubira inyuma nk'ibi
ni ibintu bitoroshye na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo mwezi ya kabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyuruke amafaranga atabiri yakuya biravuna inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imituka myiza myiza reka ngire nkana kanaka hamara ugasanga hari imirimo zo gukingira kanaka zo gukingira ugasanga biciye biba urudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru igihugu wenyine nk'uko yari yarabyigenereye mu kwiyamamaza no mu majambo yose kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikunda yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza ata kindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi saba zobigira guhera ubu n'abamaze kubigira abantu babanje bagakubite intahe mu gahanga kugira ngo uwari afite agatima acagira ati ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze acajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mituko y'abamwe bamwe ibintu by'igiture rero n'ibintu niyo ngeso nibyo shano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iby'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga n'abantu bafite amafaranga y'urengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingiranira ikibaba uca usanga n'abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane yuze iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijanye n'icyo kibazo cya ruswa kujya ibiture kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ari ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorerwa umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'indyane za politiki ahanini mushyana Dieudonné Nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene cyorangira gute ibintu leta y'u Burundi yokora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambere wa hodoko hawa kuhi wangachiro ili kuruga tuse kugizu mngimbu shana kutuma ugwaru katamisane wakili watu wa shuwara kugira uruhara kwa usanga kushikuu awanuwa salonde kakazi muuzi wichanyi nji inuruhara kwa kita kita administrasyo kudama biro kila mwakoresha maotatele waemu mpati ngingo alikitwe nabzo kukira awanuwa ya wila kenwere uko hawa hukukundisha abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa tukubwiza umwimbi bakara ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakara ingene bo ko ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbi wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo kuri igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga oberi yinjije batari biteze bikora ya operi ya kontineza yuko mirongi ne kujana yayo azo jango makomine kushikiri kwa luka fisi migambi kuitezi mbele ichocho wachiza kusa edita nuko hawa kuraba yuko vitasha kukwa kumbe kusarulimu migambi change abarimu jia politiki wala hawe abama zesko likurwa riko ya gareza kuzana akadi kubandi abarimu kuitezi mbele hova kushikiri amashirangwe yos abanda kwerekana yuko akadi abandu mesh chanyo chana wakini vato kandi nibikinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashigikira naho yo barayabanje iki cyabo umugabo akihakaza abantu benshi bakayashigikira rero numva umengo ikinyamukuru nugaruka ko ni gushyira uburyo n'ukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi kabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi
yego me hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuruza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku kene nkuko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu shinga ntahe Pierre Claver Nahimana mu gihugu mu Burundi
yego nanabwiye yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubukene kubigwanya cy'umuntu ya mbere ufashe washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atika bagashyira kwihagurukira kwe mwisiguro kwa tano nyebe vyo guanywa. Tugaruka kuri cha chivazo na mesi ya cha chingiru ya tanga. Kwa tuwa mwine tuti. Ivyo kujiru guanye, ningombga ufise imigambi ikomeye. Urabane juhu churundi chane chane kiri mwuriminu bugorozi. Mwini mwugurero, halusanga bugurura amahinguru akomeye mu byo bita agro industry. Mwuriminu bugorozi, guhinguri bintu kugira gute biva mu burimi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rusanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwe n'icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwaje nabyo kandi biteza imbere cyane rwose igihugu murashaka gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namu kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu gishobora kuba gifishe ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene murasaba nabyo kujya gucitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi washobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba bakiri bato baba bakuze barazi gukora umugabo ni korohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza bagakora bakimbura bagashora mahanga
n'igihugu kigashora mu mahanga nuko twe tubibona yego mushiga nayo mamese basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi abantu ivyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubuntu
je uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngiriva hanze ni ugukura amaboko mu mvuzo ni ugukura amaboko mu mvuzo mbe nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umuntu w'agashahara kugira ibi n'ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ave mu banyagihugu naho ni uko bafise ibyo bariko barakora ni uko inganda abagwizatunga bariko barakora aha rero niho ngira nti yabona leta y'u Burundi ikubitagashi nta soni na rimwe rimwe bareke kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bifite amafaranga atagi kwangana biza n'imitahe u Burundi nabwo buve hasi wenda nako ibindi bihugu duhana imbibe barafise amahinguriro barafise niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amataxi izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacuditse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mupfuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bivuguma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari afite nk'umutamakazi yishingiye akabutiki hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumugenza ko amuca ibintu bitagira uko bingana bicaye mvuna ugukora bica bibi acabura ayacira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta izotanga ubuzi ntibishoboka umwe wese yumve yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine no gushinga gushinga iyo migambi y'ukwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufite hasi kugira u Burundi buronye utabonye agasohoka bishobora kuronga kinjiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe tacu uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kugwanya ubu kene nta hati biva ni ugukura amaboko mu mpuzu bose baje ku kivi mugabo rero ntihagire uwuza arajya gusoroma mu mfuko y'abandi nawe atakoze ibyo yakizokora
ego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose eka umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'u Burundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo cy'impunzi mwavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyene bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanyi canke mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushyira na radio Donald tangwe kuri mwebwe
akoze nzico nibaza so kwerekana yuko zikuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira ingene abahunze bahunguka ariko hasanzwe hari n'ibintu bitandukanye ariko irakora ikorwa bishaka gusa n'ibyo mu gihugu ariko n'umengo hobaho kwihutirwa gushyirwaho umugwi udasanzwe ushinzweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyirweho umugwi nk'uyu ukerekanwa kurimo abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari mu makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugwi umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyoba ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashyikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagire uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga byosubira kumushikira nibaza ko jya hari n'ibyo bintu bibiri gusa numva nushinikira ko izo bari intango nziza
namwe mushenahe Pierre Claver Nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye by'u Burundi bamwe bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyanke ingingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'Uburaya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyene bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yashyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibihe
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubukene bashimye bazakurondera ubuzima handi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwarwa mu bya politiki twe twomererwa nabi muri icyo gihugu imvo za politiki urenga ibindi rero abo berekeye iyerekeye by'ubutunzi nibaza ko natwebwe muri imwe twari ko turavuga hamwe ubutunzi biyongeye bukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwo wenda kwavuga ngo ni mu buze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza Burundi igashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane ati none mu bintu birogenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndashobore kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushyane mamesa basuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi nshasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanye batahuke hokorwa iki kubwanyu
kugira ngo ndabuye baza wayiranye ko siwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe buryo yagiriye coup d'etat agakura president bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe naye imana pyekaje kubivuga ni ikibazo cya politiki kandi iki ni icyizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari nararose umwanya uko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye cyane rwose imbere mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabisubiramo turabiganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze ntigihesha agaciro igihugu na buhorobuhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma riduka batumve igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko hari abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo si miliyoni si sarayu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo binosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urabe wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira u Burundi busubire bwiyambike impunzu u Burundi bushobore busubire kuronka ababuvugira babuvuga neza bakiri kuguma batuma agatoki bajya mwese mudashoboye no kwigurubira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutera imbere ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora inyishu kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe ntuzenya aho twicara oya azoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba abambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe
egome reka turangirize ku kibazo nashoje ne gihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura imigendanire y'u Burundi n'amakungu hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire turavye n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha ariko ku bwanyo mu shiyantahe Dieudonne Nahimana ibintu byokorwa kugira ngo imigendanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke ikahokorwa iki mu maguru masha mushya ntahe Dieudonne Nahimana
cyonde ravuga ngo akafunika abakagara ubumwe kirekarenge kuvuga imuntu akoke mikendare n'umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari kirungu kintu mwazipari nkeyi mu gihe haba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu ari yitabye Imana twarabonye Leta Zunze za Amerika zirungika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi birungu bitandukanye zagirungika intumwa twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingiro kubagendera igihe mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi akagendera ibihugu bifitanye ubucuti hirya no hino byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigendanire igiye kugenda neza hanyuma kuko twe twari tuvuga mu gihe cy'imyamamazo imigendanire ikwiye kuba gusa imigendanire yo kuganira ibya politiki ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakarongude hirya no hino mu bindi bihugu ivyo tuba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu kubasaba ingene twugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibitandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu rero muri kano karere no mu bindi bihugu dufitaniye ubucuti cobe ikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika n'icyo gihugu dusangiye
yego bene mu mushinga ntahe tekave na himana icyo kibazo nyene imigendanire yonaguka gute hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizo kwicarigwa mu kanya gatoya cyane rwose
twebwe uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigendanire ikomeye nabo ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera cyane kuva nkiri muto gushika n'ubu mu gihe cyose hamara ingorane wasanga Burundi n'u Rwanda bashagiranye kandi ari ibyo bihugu byateza kuba bifatanye mu nda icyo ni cyo giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze urumva rero ni nkwe twavuga ati hateza gushingwaho ingendo za politike imibonano babonanira he bagira gute mpaka batore inyishu kuko ntibishobora kubandanya bimeze guca ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbiri itameze neza nayo nk'abashinwa turanzi ko bimeze neza za Rusiya n'abandi turanzi ko bimeze neza mu Buraya cyane cyane bisabwa duca tugaruka kuri cya kibazo cerekewe tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane nta nkeka yuko n'abanyaburayi bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe ariko hari hakwiye kuronderegwa umuti cyane cyane n'abanyamerika we twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha twizere yuko nabi byabavuze bati Abarundi tubaye turabimamaviza twizere yuko misi ya vuba ibijya byo kwimamaviza kujya muri Amerika bizohava muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kuja hanze mu Burundi bazoja mu makungu bahari ibyo bibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo twugururiwe dushobora kuja mu bihugu bya hariya nabo bakazino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu u Burundi
mushya na mamese basuye ko icyo kibazo cy'imigendanire ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye ika hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kiza kwicarirwa ku bwanyu ibintu byakorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa
ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umwengo yatanguye no gukokwa no kuri je nagira nsubire nshima cyane gose ukuntu izo twabonye zavuye mu ruzo mu bibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe mu kuri igihugu cya Amerika yaje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jewe na nezerewe cyane gose mbonye bavuga yuko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicane n'abandi ati mbere kugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi nacyo nuvuga kandi gikomeye cyane gose mwarabonye ko umwami w'ababirigi yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane gose yagira akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu agira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikitana tukayaga turasangiye kahise kandi turakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri ko murashiki ibyo si ikibazo kiri ku buhanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hariyo akantu twiyugaraniyemo tukasa ngo bajyane abakoroni twebwe turikwije oya ntitwikwije twikwije ahubwo twugurure imitima twugurure amaboko tugende tubagendere aha anyi chose nuko ngaha anyi kuko turavugana benshi ari aba batwara ibihugu turimo abatwara imyirukayene hararonga umwanya abantu tukavugana tukaganira nta kindi bifuza turi kubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe ikibazo ntikiri kuraba bo hanze kiri ku barundi hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni birimo ahubwo umuntu umubwira uti mfasha habiranguye uba umweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane gose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya kamufatiye ku majambo numvise ibiganiro biherutse kuba cyarampaye icyizere kinini cyane rwose
mamese basubiye ko j'ai joué ivyerekeye politike n'imigendanire munonani esenareda ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza
mushya ntahe nawe Pierre Claver Nahimana arongo y'umugambwe Sakwanya Frodebu mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire ni radio ijwi rya Amerika
nanje shimire cyane ijwi rya Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi
nawe mushya ntahe Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka New Generation mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire ni radio ijwi rya Amerika
ntabwo turabashimiye kuba namwe dutumiye shagushimira kandi n'abo bandi batumye ko twayaze neza
ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri isanga cy'uyu munsi mwakoze turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero, bakarorero, batanga makuru.